Ndabaramutse bari kumviza radio isanganiro kaze mwana makuru muri migwi kirundi duhera ku ingo nkuru nkuru ziyagize Inguriro Fomi rivuga ko ibiherutse gushikizwa mu shikanga jiga cha leta yabarengeye akarimbi mu buryo iryo hinguriro rivuga ko bweruye mu iganiro ramesha makuru ku yo gatatu imenje de manyange cigara curongo iryo hinguriro Fomi yigeza barimye ko ibirano n'ivyifumbire bihari bigiye kuriwa amategeko mperekeza kingira abadumiye urutoke abari giturire kugira umugambi w'igihugu wo kugwanya giturire uje mu ngiro bibereye niyo akuye gushigwaho bivugwa na Vianenda Isaba rongo ishiramwe ryo kugwanya ihohoterwa n'ubushomeri urushoto mugindo ngo zizitoshitsa ico zemereye abo zirongoye zizoba ziyombeje igihugu abarundi nabo bakazobagiriza ko babahemukiye biri munyigisho Patrice Diodone Nibizi yatanze kuri uyu wa kabiri mu masengesho yatunganijwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu ngizo ingo nkuru nkuru zigiza no makuru mugiye gushikizwa na Jean Marie Mayonga muhinga bw'ivyuma Albert Nduwayo ndasuye kubaha ikaze
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
Anu maheru kuru tuere mwiri politiki ndongo zizi ya magirigwa guhinduka mkwirinda ivyo sevyo kwegeri mivumigi hugu chuburundi na kama watayunu mkuru higi hugu waso zirigikora na echa masengesho chariki mazimisi tatu kibe era mkisaka cha Bujumbura Evaise Ndayishimiye yamesheje ko indongo zizifise umwina w'ivyisi mukwigarurira amatungo ya leta no kunyaga abanyagihugu ko biri mu bituma Burundi budatera imbere tumukurikire
Twebwe natwe hari abagiye indongo zizagiye kugingita ruga bafatiza abene gihugu bazigarurira bigirango babo bafatika abagiyehugu karigira ngwabo karigirisha kubashaka igihugu niko kigenda indongo zizira ibivanye zikabitwara iwazo mubimenye neza ica gatatu gitera umuvumo gukenyeza abene gihugu imana irana agakimizo igihugu rero gikwegeye umuvumo imana ntakibuza ko ikipaka ibyo ni ishobwa nabwiye mu bintu byatumye urundi rudatera imbere kwaba muri ko muri abantu hejuru washika hejuru ukabura ukamumana umwenda ukuvuza ngo muri abantu hejuru ukabakuraba itonda isi imana yashyize ngaha ku isi kandi yashatse kuri iduha ngo tubihinure tubikure muri izo dutunda byose none rero iri nishobwa ryaje kugira ngo uno munsi abarundi mube bashashe tuvenga indongo zizira ya shashi izahora bidukwegera umuvumo byose tuvenga hatubyihanye
mwe masengesho nyine Patrice Diodone Nibizi munyigisho yatanze yasabye indongozi gutahuza umunyagihugu asanzwe icari co igihugu cifashe kugira amenye ico arindiriye nico kwitegurira kuri ya mbona kazoza y'igihugu yamesheje kandi ko abaraho muri amasengesho ko mu gihe indongozi zitoshitsa ico zemereye abanyagihugu zizoba ziyombeje igihugu abarundi nabo bakazobagiriza ko baba hemukiye tumukurikire
mwebwe muri ko mukora ibiharuro byico muzokuramwo mu myaka runaka tudashitsi yo tuja abarundi bazobagiriza ko mwabahemukiye kwataco mwabafashije igihe mwari muhari hasigaye imyaka 14 tugashika mu 2040 ntituzomara mare kandi byaratanguye mbega tuzoba tugeze he muratubwira twebwe bato bato ico bisigura igihugu cifashe iryo jambo risigura iki kuri nyokuru risigura iki muhira ku mutumba tumenye ico turindiriye tumenye neza aho tuzoba tugeze tugira ico twitega ataco twiho kwitega naho ntituzomenya ko twahombye tumenye ico abarongozi bacu twobitega ko tumenye nico tubabaza twebwe ku mitumba turakene kumya tuzoba tugeze muri ico gihe hazoba hahindutse iki tuzoba tubayeho gute ikindi naco muratubwira ico mudusaba kugira natwe tujemwo italenta zacu turazifise umwe wese ku rugero rwiwe natwe dushire mwizi wacu erega tutagiyemwo muzava mutubwira ngo ntacho twabafashije ico gihugu twumvise ciza ico gihugu cingano n'amasaka camavuta n'ubuki camabuye y'ubutare kimeze gute neza na neza muri 2040 kandi bibandanije kutubibona barya abantu mwaduhaye ngo baturongore mbere bamwe nabo twitoriye twizigiye yuko bazodutwara batujanaho hano barya abakozi tumenyereye mu biro babandanije kurya tuzi bakora ivyo bintu none mwumva bizoshika bamwe muri bo ngo basigaye bonka ngo igihugu kirabonkeje ngo igihugu kikonkeje wo nkunyarutsa iryo jambo rirateye isoni rirababaje mu gihugu nk'iki cacu mukabona kiratembye muramenye iyo byazananye bazabonsa ari benshi batagaburira iyo nka utunyana two tuzoba twarapfuye kera
Isanganiro
inama isumba ingimba
Radio Isanganiro amakuru muri mego kirundi arabandanya ihinguriro fumiri ivuga ko ibiherutse gushikirizwa n'umushikiranganje w'igaca leta yabarengeye akarimbi mu buryo iryoshira iryo hinguriro rivuga ko bweruye mu kiganiro n'amenshi amakuru kuri wa gatatu Emergerie de Manyanga icegera curongo iryo hinguriro yizetse abarimyi ko ibirarane vy'ifumbire bihari bigiye kurihwa asigura ko fumi ifise ikibazo c'amadolari ataboneka ku rugero rukwiye ikindi avuga n'uko ifumbire ya fumi isabwa gukora mu masezerano y'ibanze leta iheze ikayisaba kongereza mu nyuma ibituma kurihwa bigorana mirekanyange
Muri ico kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu icegera curongo yihinguriye Fomi avuga ko mwitangwa gifumbire Fomi ifise amasezerano igiranira na leta ico bita protocole d'entente mu gifaransa bishigwa ku mukono n'ubushikiranganje bw'ikigega ca leta hamwe n'ubwo burimyi
Buri mwaka turasinyiranira ico twita amasezerano yo gutanga ifumbire umwaka w'irima wa A na B na C Ivyo vyose tukaca tubikorana n'ubushikiranganje bw'uburimyi ibidukikije n'ubworozi mugabe iyi protocole navuze isinywa ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubushikiranganje bw'ubutunzi ni nabo bayitegura baje kuyitegura bagaca batuzanira nka fomi ngo mubona ivyanditswemo byanditswe neza kuko ni bo bayiteguye bayiduteguriye baravye ibiharuro bizotangwa dusanze byanditswe neza na twebwe nka fomi tugaca tuyisinya binyuranye naho yavuze ngo fomi barategura bakatuzanira ngo sinya
aratanga karorero kifumbire yasabwe na leta hamwe n'iyakozwe ibituma haboneka amasezerano yiyongera ku ya mbere ico bita avenant mu gifaransa
ifumbire fomi yatanze mu mwaka w'irima 2024 ce ni fumbire yatanze mu mwaka w'irima 2025 umwaka w'irima ABC ivyo bice birima tubisize hamwe twasabwa muri ayo masezerano gutanga ifumbire ingana n'ibihumbi amajana 2022 n'itoni 27 n'uvyigihumbi 125 27 leta nayo iki dusaba ko dutanga ibihumbi amajana 245 n'amajyana 1991 n'ivy'igihumbi 25 vy'amatoni desa kahan 5,790,025 kuvyo twasabwe gutanga n'ivyarenzeko harenzeko amatoni 2,023 n'amajyana 1,036 n'uduce 9 22,736,09 ayo niyo matoni yarenzeko none vy'ukuri ko leta ariyo yadusabye ko tuyitanga mwumva yoreka kuriha fomi vyagenze gute ni hamwe rero nababwira nti ayo matoni kugira bikunde tuyarihwe byaca bica muri ya nzira ya masezerano nyongera ku masezerano originale y'ubwa mbere
imbere y'inama nkenguzamateka ku munsi wa gatandatu umushikiranganje w'ikigega ca leta yavuze ko iryo hinguriro rishira mananiza kuri izo avena Hermenegilde de Manyange mu kubisigura akavuga ko uwo mushikiranganje yabarengeye
vyukuri yarengeye akarimbi ihinguriro fomi mu buryo bweruye yiyobagiza amasezerano ahuza leta y'u Burundi n'ihinguriro fomi yiyobagiza intambuko zose mu gukora bicako
nubwo biruko icegera c'urongo ihinguriro fomi arizeza abarimyi baheraniwe ifumbire ko vuba bagiye kuyihabwa ariko akanegura abo yitako bavuga nabi iryo hinguriro ngo kuko bishobora kugira ingaruka mbi.
Mire Kanyange mujanye n'ubutunzi mushirangaje uhiga cha leta mesha ko agiye gukogwa amatohoza ku makoperative sangwe yahawe amafaranga kugira ngo hamenyekane amafaranga koperative yose ifise kuri konte na koperative sangwe zahombye zimenyekane mu nyuma ngo hazofatwa ingingo izotomora nimba izo koperative zahombye n'izitahombye zizosubiza amafaranga zari zahawe canke zitazayo subiza. Akaramesha kandi ko bamwe mu bamustanteri boba baraja bari hakwa amafaranga gano muriyoni numwe kuri miliyoni 10 yahabwa buri koperative sangwe. Ni mugiye abakenguza amateka bifuza kumenya nimba koperative sangwe ayungutse azosubiza amahera yahawe canke atazosubiza. Hari ku munsi wa gatandatu heze ngo mushikiranganje yishura ku bibazo by'abakenguza amateka. Gerard Nibigira
umukenguza amateka Sabine Ntakarutimana abaza niba amakoperative sangwe yahawe amafaranga kandi akunguka azoyasubiza.
Akabazo kanje aho kari ku makoperative sangwe ari ku mitumba yose aho hari amakoperative sangwe twumva ko yungutse mbega azokwishura canke ntazokwishura mugabo hari nizahombye kugira ngo nejo ajye amakoperative yandi ntahave ahomba.
Umushikiranganji w'ikigega cya leta Alain Ndikumana akishura avuga ko inkuru yahawe na Anacope ikigo cy'igihugu kijejwe guteza imbere no gukurikirana amashyirahamwe n'amakoperative zivuga ko amahera y'amakoperative sangwe ari ku makonte y'amakomine. Igisigaye ngo ni kuraba amahera ari kuri konte ya buri koperative hanyuma hamenyekane ibizokurikira.
Information na kopi yaduhaye nuko amafaranga ari ku makonte y'amakomine niyo kwa na kopi yatubwi hasigaye ko tujya kuraba rero uno munsi ku makonte y'amakomine ariko angahe ni koperative yihe yatanze ya mafaranga kuko umengwa na mafaranga bahaya abantu simplement kugira bayagaburi hagati yawe urufashe je miliyoni 10 na makoperative hari hose na mafaranga menshi yasotse. Nibaza rero kikira ko guno munsi ni kugenda kugiyo liste rero tumenye ku makonti hari ko amafaranga na gute abatarishe bigenda gute kuko wasanga kenshi bon icyo ndakivuga ndacikura hari ahantu bavuga ati mustaneri yabanza gukura ku miliyoni wiwe umwe icyo bituma bavuga ndacikura agishika gusa mustaneri koperative yabanza kumuhumwe ashira ku ruhande.
Umushikiranganje Alain Ndikumana akabona ko ari byiza kuraba ibintu byashizweho kuva mu mwaka w'2005 mu ntumbero yo kwirimbura aho byagenze nabi atari mu ntumbero yo gushikana yo bamwe nabandi.
Kandi ni byiza yuko ibintu twagiye turashiraho depuis 2005 dusubira tukirimbura kandi nitwanki critique abantu bibaza ko umuntu ariko arabivuga petete ashaka kubisambura ariko aragwanya umuntu no c'est pas pour kugira umuntu tumushikaneyo ni kugira umuntu yicara ahantu hamwe yirimbura avuga ati koko ibi bintu ndimo nibyo no bibandanye kunyene canke no bihindura no kwajusta gutya.
Hari kuri wa gatandatu heze igitega mushikiranganje ukigega cya leta yishura ku bibazo by'abakenguza amateka bariko bariga integuro y'ibwirizwa risubiramwo amahera leta ikoresha mu mwaka w'2025 ushira 2026. Igitega Jean Ibigira ku bwa radio Isanganiro.
Mujye n'intwari bereye harakwiye gushigwaho amategeko mperekeza kingira abadumye urutoki abari igiturire kugira umugambi w'igihugu wo kugwanya igiturire uje mu ngiro bibereye bivugwa na Vianenda Isaba rongo ishiramwe ryo kugwanya ihohoterwa n'ubushomeri urushoto nyuma yaho hashizweho umugambi w'igihugu wo kugwanya igiturire muri yondwi heze kubwo arongo iryo shiramwe naho umugambi ari mwiza ufise intambamyi ku munyagihugu batinya kudoma urutoke abagiye giturire nuko kandi abawurongoye bashobora kuba ari wafatiye mbere mu kurya igiturire. Tumukurikire
umugambo kuno wubatse wari mwiza kandi arutomowe kwa twarimwe umugabo hari intambamye izotuma bigorana nkuko bindi byose byagiye bagorana ni intambamye ya mbere uzosanga abazoga no kurogora umugambi usange ni babandi nyene bamaze by'igihugu usangwa ni babandi nyene bari ibiturire bafise n'andi madosiye menshi juno namaze kuba yari ari wasanzwe ari umusoma afise madosiye amurondera agacagara hejuru uwo mugambi uko nyigiturire nawe yarabiriye arahava kora iki hantu bizokunda iyindi ntambamye izogora umugambi n'ukuntu uravye abarundi kuva hasi gushika hejuru bafise ubwoba bwo kudenosa bakadoma kati uryari igiturire y'ibyigihugu kubera uvuze uca utotezwe yindi ntambamye nababwira izotumuga mu ugora na ushuba mu ngiro ikintu citwa solidarité négative usanga misi yose habaye ikintu kije gukingirana ikibabati kujya karuwe wanje usangiye umugambwe idini sivyo ubwoko nawe mvuga cecere mbono mbono migambwe umuntu kirundi kuvuga gushikirana mu bintu by'amanyanga n'umuntu nababwire yuko kugira uje mu ngiro ibintu bitatu byokoregwa ko kandi bihambaye icambere hoho nukubanza kumenya abazoba urongoye abaribo haje mu abashinga ntahe bimvuga kuri atari babandi ntirumve ko nibavuge ngo urya ngo aragoye ngo tumuze harya ngo ntaro tubembereze ico nico cambere cyo tuma bikonda kuko harya abashira mu ngira ibintu nibo bahambaye nibashira amategeko merekeza ajeje gukingira abazoba batanze inkuru berekanye uri igiturire cha gatatu nukubanza kwiga ikintu cyitwa abantu bigira ibihangane singogwako indongozi nkuru z'igihugu cyashara mvuje ndavuga umukuru w'igihugu umushikanje wa mbere amufasha bose kubanza gufata intambwe ya mbere kwereka abantu bose katamuhejuru y'amategeko abantu bigira ibihangange umunsi y'amategeko hasi hama cyari mamereza ko bace baho umwidegembyo no kwisanzura umurundi wese ahari ashobora kwisanzura mu kuvuga no gushobora gushikiriza icyabona tagenda neza mu by'igihugu mu bisata byose by'igihugu
kwitura ubutungane mpuzamakungu gutakaza icyizere canke abantu bagashobora gusohorwa mu byabo kandi barenganijwe ni zimwe mu nkurikizi zishobora kwibonekeza inyuma yaho mu guisevere ariwo ugiye kuzoca imanza zifatiye ku matati y'amatongo n'andi matungo kandi ngingo uzofata zikazoba zitagira iyungururizo umushingwa amazi Salvatore Minani akabona ko iryo tegeko rikwiye guhindurwa hagashirwaho irihuye n'ibwirizwa shingiro
ingaruka ya mbere nuko mu ngingo uyo mu gusever ufata ashobora kubamo ukwihenda bikaba bidazoba bifise aho bikosoregwa kuko izo ngingo zizoba ziba ntabanduka muri ico gihe mwumva ko kandi ashobora gucakurikira kw'abantu bakugwa mu byabo amategeko yateza gukurikizwa adakurikijwe kuko izo ngingo zoba zafashwe zicajije mu ngiro mugabo kandi zidafise aho zungururizwa iyindi ngaruka ishobora kuba kandi itari ziza nuko abo bantu batatunganirijwe bategerezwa kunguruza izo manza zabo kubera kangonongono bashobora guticizere kuyo mu gusever ingaruka yindi nuko abo bantu nyene bashobora kuvuga bati reka dufate intumbero yo kwitura ubutungane mpuzamakungu kuko birekurirwa n'amategeko na cane cane masentare y'akarere Afrika canke aha mu karere dusanzwe turimwo iyo amategeko ashiraho izo sentare asomwe neza urabona yuko mu gihe igihugu carenze amategeko cyo nyene ciyemereye kandi asanzwe yemerwa na cyane cyane n'ibwizwa shingiro abantu bashobora kwitura izo sentare muri ico gihe leta yirushijwe ni ngombwa ko ibashumbusha ni iki cyo kugwa mu gihe nk'ico o iyo ibwirizwa rihari rikaba ridakurikije amategeko na cyane cyane rikaba ridahuye n'ibwizwa shingiro kandi tuzi ko iryo naryo ari ryo rigengana n'amategeko yose nuko iryo tegeko rihindurwa akajaho irikwirikije amategeko uko bitegeza kugenda izo navyo ni ngombwa ko bica muri sentare iyubahiriza ibwirizwa shingiro maze amategeko agenga iyo sentare agakurikizwa kugira ngo gemeze canke rifate intumbero kubijanye n'iribwirizwa rishyiraho umugwi sever gutyo ibintu bije mu ngiro
ni nyuma yaho rero bamwe mu banyagihugu muri komine makomine ya Makamba na Nyanza mu ntara ya Burunga berekanye amakenga kuri ubwo bubasha severe yahawe hakaba abavuga ko ashobora kuba ugushaka kwihora abandi bakabona ko harabazo hava bagarukana imanza zari zabaye ntabanduka mu mugwi wa rujeje gutatura matati y'amatongo n'andi matungo CNTB ariko umunyamabanga mukuru wa severe atomura ko uwo mugwi utazogaruka ku manza zabaye ntabanduka muri CNTB.
Vugu ndemeshi
imvugo zikuraho ubuntu kandi ku bandi bantu ngo ni zirya zigeranya umuntu canke umugwi w'abantu n'igikoko canke ikindi kizwi nk'ikidafise agaciro mawe n'Imana Elena arongoye igisata cyo gutumatumana ko muri kaminuza ya Burundi asigura ko izo mvugo zikoreshwa ku mvu zitandukanye nko kwerekana ko abo bavugwa atagaciro bafise bamwe banyagihugu mu kumutumba gitaba muri komine Rutana bakemeza ko ivugo nkizo bamaze kuzumva zishikirizwa n'abanyagihugu yeka n'indongozi zitandukanye gushika ku ndongozi z'amashengero babona ko bishobora gutuma haba indyane yo atabamamye kare gucana ndivugire meshana Ornera Muco
abantu bese batukana uri kiburire nta kintu ubimariye
Bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba wa Gitaba zone Gitaba muri komine Rutana ni mu ntara ya Burunga baremeza ko bamaze kumva abanyagihugu bacinyiza abandi mu kubakura ko ubuntu hakarorero nk'abacinyiza abakenyezi mu kubatuka canke kubagiriranya n'ikintu atagaciro gifise
hariho aho tuba tukoraniye kwaza bumva abagabo bavuze ngo abagore nta jambo abagore ntacu bamaze barashobora kuvuga ngo abagore ngo nimbura kimaze ntacu bashoboye
hari nabandi bavuga ko hambavu y'abanyagihugu harimo n'indongozi muri izo harimo n'abarongoye amadini bashikiriza amajambo abivugwa nko yo gucinyiza abandi
ubwiye gukosoba mu bitabo bya Yeremia usanga arimo imbebwe agacaronka ukuntu agenda arifatanganya kugira abifate ko mu kuvuga ubutumwa afite intumbero atumbereye ni gucokora kubakura ku buntu bitwaje biri antuka narigeze kumva umapotere umwe yaravuze ati imbwa zirashobora kuba mu ishengero ariko avuga bamwe binjira mu ishengero basohoka bakaja hanze bakagaragaza ububi bwabo
ku bwabo gucinyiza abandi ngo harimo agasuzuguru ariko cencane ngo baba basanzwe bafite ico bapfa gucyo bagashaka rero ko abantu baticizere kuri abo bafite ico bapfa mu kwerekana ko ataco bumarira ikibano nk'igihugu
hariho umugwi ubucigikiye hariho mba ndiko ndagwanya kugira shike ku ntumbero kanaka mba napanze kandi mwamubibona ko mu mashengero batinda bagafata amagerenade bagaterana kugira igihugu kigira umutima w'ubuntu nuko baba abantu bakurikirana abantu mwe nabo bavuga izo mvugo bakabakura bagashyiraho abantu bafise umutima mana imvugo ndora mana imvugo imeze neza
cegera curongoye umutumba wa Gitaba hasigura ko kenshi imvugo nkizo zihora zumvikana ku bantu basanzwe bafise ico bapfa mu ntwaro rero ngiye babimenye kare ngo baramama kugira bakinge ko bishika kugufatana mu mashati
dudasuka mu mabisi abantu baba baramaranye kuko bamaze kwaduka amatati mu benshi barakunda guca batangura gusotorerana aho umenga barabonana nuko indongozi nyakuri yogendera ijambo nyakuri ry'ubutungane igashira imbere abenegihugu kutabajyanisha
Irene Mpawenimana arongoye igisata cyo gutumatumana ko amakuru muri kaminuza y'u Burundi nawe azashimangira ko bene gushikiriza izo mvugo babashaka gukingira inyungu zabo babicishije mu gucinyiza abandi ibyo kenshi birateba bigashikana ku ndyane y'imvugo nk'izo zibandanije zihanwa hanwa
ni kuvuga uwagirizwa gukugwa ku buntu arashobora kugira ingorane akomogwa akakubitwa akicwa canke nawe akavuga ati reka rero ndabereke ko ibyo bariko baravuga ndabereke ko nayo menye kandi mbabaye bigahava bitere icuka kibi gishobora kubyara n'injyane nk'umuntu yabonye amagume yo 93 ndababara cyane kuko mbona ko zishobora kubyara izindi njyane mu kibano asokoro baramaze bati inkuba ikubi bise ntugire ngo marabansi na mukunzi birajara
abumviriza abashikize aya majambo unabo bukwirinda kuzigira urufatiro
abashobora gushikira bene gukoresha izo mvugo bo bahanura mu rupfasoni badatwariye hejuru kuko navyo nyene shobora kubyara izindi ingorane zohava zikwega indyane abakoresha bene izo mvugo no bahanura gukora ibikorwa biboneka bakerekana ico bashoboye kugira ngo baronke ababashigikira mu byo bakora canke mu gukingira inyungu zabo aho gukura ubuntu ku bandi
ikindi uwo muhinga mu bijyanye no guhanahana amakuru ahanura muntu ko abantu bokwirinda guhanahana ubutumwa burimwo imvugo nk'inzo zibugwanko
Abatwumvirije mwese aniho turangirije amakuru twabateguriye tuyifurize kwandanya mu guryoherwa aho muherereye mwinjira mu mwaka mushasha murakoze